Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ibitigiri by'abarundi b'impunzi byaragabanutse.
Ubu kabiri ko bigenda neza nubwo agahazi ko katabuze, mugabo ako gahazi tuzoyaga ntashe hamwe n'ibihugu byaduhereye indara abantu kugira tubabe ko kava mu nzira.
Nestor Bimenyimana ni umuyobozi mukuru ajejwe igisata cyo gutahukana impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu Burundi. Ni mukanya iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara, mbere yuko tugerayo, mureke mugenzi wacu Aloyse Bigirimana abanza tunyure muri make mu makuru hirya no hino ku isi.
Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yiyemeza ko abandanya ibikorwa bya gisirikare muri Siriya, naho Washington isaba ihagarikwa ry'intambara. Erdogan abivuze imbere y'urugendo rw'icegera cy'umukuru w'igihugu muri Amerika Mike Pence hamwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo bari muri Turukiya kuva kuri uwa kane. Perezida Trump asaba ihagarikwa ry'intambara bidatevye. Umubonano bamwe baramaze kuvuga ko utazoroha kuko atacitezwe kuvamo, nkuko byashikirijwe n'uwigeze kuba ari umudiplomati wa Turukiya hani Washington Aydin Selsen. Kongre ya Amerika yo ivuga ko ishobora gufata ibihano bikomeye birenze ku byo Trump yafashe mu gihe Turukiya yobandanya ibikorwa vya gisirikare muri ako karere. Kuri ayo makuru nyine abagize akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi bashikirije impungenge atanumwe avuyemo ko abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba bafungiwe mu mabohero muri Siriya bashobora gutoroka bagasubira mu banyagihugu. Mu nama yabahujeje ku munsi wa gatatu harimo n'Uburusiya, Somambike na Siriya bashikiriza ko batewe amakenga n'ubuzima bw'abanyagihugu burushiriza kumera nabi mu buraruko bushira ubuseruko bwa Turukiya. Ariko ntibanegura ibitero vya Turukiya, ivyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibonwa ko yaciri inzira mu gukura abasirikare bayo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya. Ntibanasavye ko izo ntambara zihagarara. Hagati abagize akanama k'umuryango umwe bwa Buraya, Ububirigi, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudagi hamwe na Polonye bashimitse mu kuvuga ko amakambi afungiwemwo abakoze iterabwoba muri Siriya acungerwa bikome cyane. Abanyamahanga 35 barafuye, abandi 4 barakomereka n'igihe imodokari ya bisi barimwo igonganiye n'iyindi modoka bavuga ko iremereye cyane hari mu gisagara cyeranda cy'abayisilamu cya Medina ni muri Arabia Saudite. Nk'uko byashikirijwe n'ikinyamakuru cya Leta kuri uyu munsi wa kane, iryo sanganya ryabaye ryo kwa gatatu kandi abo bahasize ubuzima bari Abarabu hamwe n'abo muri Aziya bari bagiye kugendera ibibanza vyeranda vy'abayisilamu muri ico gihugu. Igihugu ca Sudani catangaje ihagarikwa burundu ry'intambara mu bice vy'ico gihugu irimwo, naho muhari ukomeye mu irwanya leta wavuye mu biganiro vy'amahoro wagiriza abasirikare ba leta kugaba ibitero mu karere bagenzura. Umugwa mukuru wa Sudani Umanuko Juba uri kuberamwo ibiganiro hagati ya leta y'umushikiranganji wa mbere mushasha wa Sudani hamwe n'intumwa z'imihari irwanya leta yiwe. Ibyo biganiro byatanguye ku munsi wa mbere, ariko uwo muhari irwanya leta ya Sudani SPLMN wabwiye abamenyesha makuru kuhisemo kuva mu biganiro kiretse leta ikuye inteko zayo mu turere two mu misozi ya Nuba iyo mihari yigaruriye. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yatangaje ko leta yiwe yatanguje umugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi rizohuza ikivuko cya Mombasa na Uganda. Iryo barabara rizokubakwa n'igihugu cy'Ubushinwa, rizotwara umuriyaridi umwe n'ibice bitanu w'amadolari y'Abanyamerika, ariko abanegura bavuga ko Kenya kigiye kwinjira mu madeni y'umurengera. Kenya yo yizeye ko amafaranga yinjiza azokongerekana mu gihe iryo barabara rizotangura gushika mu bihugu bibanyi. Sentare muri Guinea yarahagaritse ejo kwa gatatu rubanza ku ndongozi 8 zitavuga rumwe na leta. Bagirizwa ko bagumuye abanyagihugu ngo biyamirize Perezida Alpha Conde mu gihe imyigaragambyo yongeye ku murwa mukuru Conakry. abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashikiriza ko abantu bashika 10 bishwe mu minsi 3 yabayemwo imidurumbanyo aho abari mu myerekano bate kubiri n'umugambi wa Alpha Conde wo guhindura ibwirizwa shingiro abamunegura bavuga ko arondera kwitoreza iyindi manda igira gatatu.
Aloizi urakoze kureba makuru yo hirya no hino ku isi rero tugejejeho shuti zacu mbibutse ko mwumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradio yanyu nimudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu@ radio yacu vewa@.com iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi yatangaje imibare mishya y'impunzi z'abarundi bari mu bihugu bitandukanye byo bahungiyemo rero imibare yagabanutseho gato mu mpera z'ukwezi kwa 9 gushize bari 324 mu gihe mu mwaka ushize bari 400. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru irambuye.
Ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi ku isi HCR ryatangaje ko n'ubu mu gihugu cya Tanzania ariho hagisigaye abarundi benshi bahahungiye hariyo abarenga gato 163,000 ni mu gihe mu kwezi kwa kabiri uno mwaka hariyo abagera ku 199,000 hakurikira igihugu cy'u Rwanda aha impunzi z'abarundi zariyongereye gato ubu ni hafi 172,000 bamaze kwandikwa mu gihe mu kwezi kwa kabiri bari 170,000 yamara komite y'impunzi iheruka kubwirijwe ijya Amerika ko barabarenga 300,000 batarandikwa mu bitabo bya HCR i Kigali mu gihugu cya Kongo naho nyene abarundi bahahungira bariyongereye ubu barenga gato 445,000 mu gihe mu ntango z'uno mwaka bari 443,000 no mu gihugu cy'u Buganda ni nk'uko bariyongereye kuko ubu ari hafi 444,000 mu gihe mu ntango z'uno mwaka bari 335,000 hakiyongera ko rero abarenga gato 13,000 bahungiye mu bihugu nka Kenya, Zambia, Mozambique, Malawi na Afrika y'Epfo nk'uko HCR ribivuga mu biharuro byaryo. Mu mwaka uheze nk'aya mango abarundi bahunze baharugwa mu 400,000 yamara ubu HCR rivuga ko impunzi z'abarundi zigisigaye mu buhungiro ziharugwa mu 324,000 byemeza ko abarenga 18,000 bahungutse kuva mu ntango z'uno mwaka abenshi batahutse n'abavuye mu makambi y'impunzi ari mu gihugu cya Tanzania yamaraha umuyobozi mukuru ajirwe igisata cyo gutabukana impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu mu Burundi yabwiye itangazamakuru ibujumbura ko abarundi bamaze gutahuka barenga kure niyo ibitegire bivugwa na HCR. Nestor Bimenyimana uwo bavuga ko bamaze kwakira abarenga 77,000
abarundi bamaze guhunguka bangana 77,000 670,000 abo bakaba bagizwe n'imiryango yababaye 275,000 960,000 muri abo barundi bahunguka abenshi baza bavuye mu gihugu cya Tanzania mu makambi ya Nduta, Mutenderi na Nyarugusu hama bakaba baza kugushaka ubu guhunguka biriko bigenda neza nubwo agahazi ko katabuze mugabo ako gahazi tuzoyagana hashe hamwe n'ibihugu byaduhereye indara abantu kugira tubiko kava mu nzira.
Naho biruko ishamwe mpuzamakungu HCR rivuga ko ricakira abandi barundi barenga 300,000 bahunga ku kwezi bahungira mu Rwanda, muri Kongo no mu Buganda nkuko ibitegiri bivyerekana. HCR gikeka ko no mu minsi iri imbere hashobora kuboneka abandi benshi bahunga kubera ibihe vy'amatora vyegereje. Rigira ko rihamagarira ibihugu bitandukanye cane cane bihano rubibe n'u Burundi bovyitura basaba ubuhungiro. Rivuga ko abifuza gutaha ku bushake bwabo ribafasha kubatahukana ariko ko ataragira ko rihimiriza impunzi gutahuka ku bwinshi kuko ibihe bidahumuriza mu gihugu zahunze zivamo mu kwezi k'umunani guheze Burundi bwumvikanye na Tanzania gutahukana Abarundi bagera ku 2000 ku ndwi igisata kijeje gutahukana impunzi mu Burundi kiremera ko iyo ntego itarashikwako
cyifuzo cyacu mbere n'umwumvikano twa twagiranye na HCR hamwe n'igihugu cha Tanzania haba mwaje amasezerano nyabutatu twifuza ko hotaho 2000 ku ndwi no kuvuga ku ngero imwe hakazi igihumbi haba ihungura kabiri mu ndwi mumva bacha bakwiriye 2000 Uburundi bari ko barakwira insiguro ubunyene nitwoce tuzitanga turinde tubanze tuvugane na HCR hamwe n'igihugu cha Tanzania hama duheze turonke insiguro kuko abiyandikishije kugira batahe bariho ariko abariko baraza bose ko babangana kose turabakira niteka tukabasubiza muzabo
ku Rwanda rwa HCR nubu riracasemerera ko atagikozwe vuba ikibazo cizo mpunzi z'abarundi zikiri mu buhongiro gishobora kwibagirwa burundu kuko ataburyo buhari rikeneye ayarenga 292,000 by'amadolari ya Amerika hakaba hamaze kuboneka ibice 32 gusa ku ijana iryo shami rivuga ko amahema yubatswe bagihunga mu mwaka w'2015 ashaje ahubatswe inzu zikomeye naho nko mu ikambi ya Mahama mu Rwanda ngo ntizikwiye amashuri nayo nyene ntakwiye kubera ubwinshi bw'abana bigatuma benshi batiga canke bigira munsi y'ibiti nko mu gihugu cha Tanzania amavuriro ni make kandi impunzi ari nyinshi bigatuma amavuriro arengegwa canke abakenyezi bakibarukira muhira ibifungurwa bahabwa byaragabanijwe cyane nta duhuzu two kwambara bagifise ubuzima bw'abana n'abakenyezi nabwo ngo burabangamiwe n'ibindi ubwo bukene buzuri inzara mu mpunzi ijwi rya Amerika riheruka kubwibonera mu ngendo ryakoze mu makambi ya Mahama mu Rwanda ni na Kivare mu Buganda Cyclave ni inkuru Kigali kubwijwi rya Amerika
Perikavere urakoze. Mu Burundi CNC n'urwego rucungera ingene itangazamakuru rikora mu gihugu yahamagaje abayobozi b'ibinyamakuru kugira ngo bashyire umukono ku itegeko rishya rigenga imikorere y'itangazamakuru mu bihe by'amatora. Ariko bamwe muri bo bavuga ko batigeze bagishwa inama mbere y'uko iri tegeko ritegurwa. Eloge Wirika neza araduha ibindi bisobanuro.
Umukuru w'urwego CNC rucungera ingene itangazamakuru rikora mu Burundi Nestor Bankumukunzi yasigura ko rino tegeko ryashyizweho mu ntumbero yo kwirinda amakosa yabaye mu bihe by'amatora muri kahise
ukaba kwari uko ibinyamakuru byose bikorera mu Burundi ikambere n'ibizorungika abamenyesha makuru bavyo kugira baze gukorera ngaha mu Burundi bijyanye n'amatora baze bagendere kuri ayo mategeko bumvikanye ko mu ntumbero yuko twokinga ibyabaye mu myaka yaheze y'2014 na gatanu aho twabonye ko hari abamenyeshamakuru eka mbere n'ibinyamakuru byo nyine byakoze bitisunga amategeko maze ingaruka zikaba mbi kujya twazibonye ubu rero tugomba yuko abamenyeshamakuru bokora ibifasha kugira ngo amatora agende neza atunganywe neza ku neza y'igihugu ku neza y'abarundi bose
Itegeko nta bintu byinshi bishasha birimo kiretse kubuza amenyesha makuru gushikiriza ibitigiri byerekana umukandida afite amahirwe menshi kurusha abandi sondage d'opinion mu gifaransa
rije byunganira amategeko yarahasanzwe mu bihe bisanzwe iri tegeko rero rishizweho kugira ngo rifashe abamenyesha makuru gukora neza umwuga wabo dufatiye kuri ico gihe cy'amatora uvuga ko ari gihe kidasanzwe kinumva ko ari gishasha n'ikintu cerekeye bimwe bita sondage d'opinion aho abantu bagira bati turanywe n'ibintu byifashe tubona umukandida uyu yari we yoba ari imbere twabonye rero yuko henshi abantu bihenda twashizemo rero muri iryo tegeko ko abamenyesha makuru b'Abarundi batobifata nk'isoko ry'inkuru kuko twabonye abantu kenshi bakunda kwihenda mu gihe bihenze naho muri iki gihe turazi ko ingaruka zishobora kuba mbi. Amategeko rero aje gukandamiza abamenyeshamakuru nk'uko bamwe bagomba kubivuga keretse ko aya mategeko twayahanahanye ku ivyiyumviro abamenyeshamakuru bo nyene baciye ko barongoye bakabahije kuyiyemereza.
mugabo ntibayemeje bose. Abasi mbaza umutima icegera cy'umuyobozi ajejwe uruganda rw'amakuru mu kinyamakuru cy'igenga iwacu.
Ndabakomera amashuri bantu bo mu isenzi nk'umumenyesha makuru nibagirwe yuko ndiko ndabwira Nestori bantu mukunzi atwara ubwo rwego rwa sensi. Ndiko ndatakambira umuntu witwa Nestori bantu mukunzi umumenyesha makuru n'abandi kumbure banyungu mu ntege. Hariho umuntu yubaha cyane yitwa Mahatma Gandhi yavuze ati icugira kintumbere kumbure kiza kumfasha mugabo ntugishe inama uraraba neza nk'uko kiba kiza kugufasha. Ndabivuze mu Gifaransa avuze ati twe vous faites pour moi sans moi vous le faites contre moi. Ndasubiramo navuze yuko bisa n'ibimeze neza byari bimeze neza mugabo agahaza ari uko kumbure tutari twabwiye yuko hari ikintu kiriko kirategurwa. Ni ukuri ndasubiye kumva amashi ndatakanze mubangirize by'amasinyatire ngo uno munsi nta gisibye ngo tugende tugishije ko igikumu ari mu nziza nk'iyo uno munsi twese tuze dusidukane niyo nkamenyeshamakuru cyangwa abaserikire abandi bamenyeshamakuru tuvuge tuti ubu turi mandati igikumu turagitera ko twivuye inyuma fata iyo mbisangwe ntugire imana aha ndakumye amashi kenshi nahora mbona ukumye amashi batayakubitako.
Eka na Leonidas Kirombo atwari igisata cy'ibiganiro muri radio Isanganiro yigenga yunga muryambaza umutima.
Umuntu uyu munsi ariko arisoma kuko mwabivuze ntaca abona neza ibitomoye bimeze neza n'ibitameze neza kuko twashitse ngaha tuzi ko tuje kwiga icyo kibazo bijyanye na code de conduite mugabo ngirango si benshi baba barose umwanya wo kubyimbira neza naho baba barose ubutumire imbere iminsi ibiri cyangwa itatu. Rero nkagira nti twese turi abasitwaye rero uwobwira ati dufate akanya twiyumvire tukinonosore neza ntiyoba yihenze. Hariho n'abavuze bati reka tuzosinye hanyuma cyangwa ntitugisinye mbere ko kuraba neza kuko utagisinye kirakwega ugisinya kirakwega. Aha rero jenese n'andi makenga ku bijanye n'ibyo abandi bavuga cyane ku mutekano umunyeshamakuru mu gihe cy'amatora icyo gituma mbara ngo tworaba neza tugaterera bikwiye nimba bikenewe niko tugafatanya n'ibiseyanse tugaterera tukabikora kugira ngo tuze twiyemeze ibintu kandi tubona ko tuzorangura.
Ibinyamakuru byasabye akanya ko kugira icyo byongeyemo muri rino tegeko byahawe gushika mu mpera z'indwi kugira ngo bibe byatanze intererano yabyo. Ku munsi wa gatatu w'indwiza niho abaserukira urwego sense n'ibinyamakuru bazosubira guhura kugira ngo basinye ku itegeko bose bumvikanye ko. Mu ndwi iheze Frederic Nahimana umushikiranganji wo kumenyesha amakuru yari yatangaje ko amenyesha makuru bakoze amakosa mu gihe cy'amatora ya kamarampaka yo mu kwa gatanu umwaka uheze batazemererwa kandi gusubira gukora amatora y'umwaka uza. Eroje Wilikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ejo wari umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa usanze bimwe mu biribwa byaragabanutse mu Rwanda. Erika Bagira Ubusa yaduteguriye inkuru.
Ubwibira bingahe papa?
Mibira bibiri.
Tubahereye. Ariko se wowe ibiro bibiri ni byuzu.
Nasa kashaka umuhondo, ni sanga atari umuhondo.
Oya bira na kwete se n'umuhondo.
Ni isoko rya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ijwi rya Amerika irakurikirana uburyo abacuruzi n'abaguzi bakomeza guciririkanya ku biribwa bitandukanye. Ni kuri uyu munsi si yose yahariye kuzirikana agaciro k'ibiribwa. Ku isoko ry'u Rwanda ariko abaguzi n'abacuruzi hari bimwe mu biribwa babona byarabaye yanga ari nayo ntandaro y'izamuka ry'ibiciro. Uyu mubyeyi acuruza ibirayi.
Ibirayi byo birahenze, twarabibuse, turi kubirangura 330, tukabigurisha 350. Abakiriya nyine urumva kubera ko ibiciro bihenze, mwaguraga ibiro 20 ari kugura ibiro 15 cyangwa ibiro 10.
Ugeranije
cyazamutse. Ubundi ibirayi byabaga bigura 270. None biri kurangura 330.
Sumwe hariko ibiribwa by'ibirayi abacuruzi n'abaguzi bavuga ko byazamutse ku biciro rumba bibarizwa mu bihingwa ngandurarugo.
Byarabuze muri make. Agije ko bigipfa kuboneka. Turabishakisha nose kabura nk'ubu umuntu yangura ibiro 300 none nzanye ibiro 50 kwa kwijana.
Impamvu byabuze uko bimeze uretse n'ibijumba uyu mucuruzi bihe nk'ibyo arabyibuka.
Nyine byarabaye byinshi barahinze byarabuze ababigura bakajya banabisiga no musoko bakigendera. Ariko ubu ngubu byabaye idolari muri make. Akijumba gihari n'ese ubwo nimba ugeze musoko sayikire kinyani note y'igihumbi ugasanga ikintu cy'ibitungu n'amafaranga inote ya 800 uruvuga ngo ibyo bintu birahari ko ari kimaze igihe turi gusaba tubirangura kuri 325 tukabigurisha 800.
Ugeze no kubacuruza ibishyimbo nabo urabasanga intera ari ya yindi kandi ibiciro byo birakomeza kwihagararaho ku
nayo ibyo ngibi byo ikiro nangahe
igihumbi
umwe hariko wabyo n'uwuhe.
Ibi ni ibishyimbo biribwa n'abana n'abarwayi b'igifu.
Mugeranije n'ibindi bihese murabona ibiciro bimeze bite?
Cyarazamutse.
Umuceri n'ugudahingwa ku bwinshi ku butaka bw'u Rwanda hari kinini uvuze kuri bamwe badakunze kubura ku mafunguro yabo munsi kuwundi no kuba ucuruza
numva ngo imicegezweho niyo bitajyoni no bitamajura nabyavuze na niyo bitabig no bitakinyoni niyo imicegezweho mbese no bitabonira mbere hano cyo tujye gushicyabi kandi twaje gushaga igihumbi cyangwa se igihumbi n'ijana
uwo ni umucuruzi utubwira ubwoko butandukanye bw'imicera acuruza kuri ubu kubera uburyo ibiciro ku biribwa bihanga uyu mucuruzi na bagenzi be basanga bibangamye
ku muntu ukwera ukwezi birabyazamutse ku muntu upagasaba byazamutse cyane kwa kuri cyangwa se nyakabyiziwe nta kiyongera ku byo yinjiza none natwe abacuruzi rero ntitubona abakiriya kandi tugomba kwishyura amaseta tugomba kwishyura imisoro ya leta mbese nk'ubu urabona ko twicaye gusa ushobora gutajya guhita mu gitondo ukagenda nimugoroba utacuruza
ku baguzi n'abigihe basanze ibiciro byihagazeho bikarushaho kubabangamira nk'uyu wahahaga ibijumba
twagize imbogamizi kubera ko nimba twari dusanzwe tuzi ko ibijumba bigura 300 twari dusanze 35 twumva ko twagize imbogamizi ku cyacu twari twizeye nimba nari mfite depanse kuba nahaye ibindi bintu runaka byaburuwemo kugira ngo nkunde mbone ibyo nashakaga urumva ko ari imbogamizi rero kimwe igihe bagitaga rugabire ibindi bakabyita ibindi bizina umuntu aba atazi ariko uyu munsi ibijumba biri ku isoko biragurwa cyane birakunzwe
bikomeje guhenda muzabivaho bizagenda bite
bikomeje guhenda tuzabirya kuko ntabwo wareka kubirya
ku kiribwa cy'umuceri ho aba mikoro make ngo bibasaba imibare myinshi no kwigengesera uyu twahuriye mu mujyi wa Kigali yikoreye ibasi y'imboga mu bucuruzi buzwi nko kuzunguza
ariko nyine mu bahenzi ishobora no kumara n'ukwezi itarabura umucerega warahenze
ubwo bisaba ko wakoze iki kugira ngo uwurye
ubugi bukumbuye
impamvu zisobanurwa ku ibura rya bimwe mu biribwa ku masoko nuko hari bimwe mu bice by'igihugu bitarasarura nko mu gace k'amajyaruguru n'uburengerazuba kamenyereweho kugaburira ibirayi ibindi bice by'igihugu ntibirera neza ubutegetsi bw'u Rwanda bwo bukomeza kuvuga ko muri rusange umusaruro uhagaze neza mu gihugu gusa ngo hari imirenge itandukanye yo mu turere twa Kayunza na Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda yahuye n'ikibazo cy'inzara nabwo bidakabije bishingiye ku mihindagurikire y'ikirere imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha imibare igaragaza ko umusaruro mbumbe w'igihugu wiyongereho ku kigero cy'umunani n'ibice bine mu gihembwe cya mbere cya 2019 umusaruro w'ubuhinzi wazamutse kuri 4% mu nama iheruka kubera i Kigali mu kwezi gushize kwa munani uyu mwaka ku kwihaza mu biribwa ku mugabane wa Afurika abahanga mu by'ubuhinzi bagaragaje ko Afurika yihariye 60% by'ubutaka buhingwa butabyazwa umusaruro uko bikwiye iyo ngo ni nayo ntandaro y'umubare munini w'abatuye Afurika badafite ibiribwa bihagije ku munsi mpuzamahanga w'ibiribwa nk'uyishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa FAO ryongera kwibutsa abantu ko badakwiye gusesagura na bike bihari ryibutsa ko buri mwaka ku isi abana basaga 3,000,000 bari munsi imyaka 5 bicwa n'indwara zishingiye ku mirire mibi. EFA igakomeza yibutsa ko abandi bana bari munsi y'imyaka 5 basaga 159,000,000 ku isi bibasiwe n'ikibazo cy'igwingira. Ku birebe u Rwanda bagwingiye bari kuri 38%, ariko intumbero nuko bagabanuka ndetse ikibazo kigakemuka burundu, byumvikana ko bisaba ingamba zitajenjetse. EFA bagira ubusaje ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio ijwi rya Amerika. Tugume mu Rwanda. Leta yahaye amezi 3 abacuruza ibya plastike bikoreshwa rimwe gusa kugira ngo bazabe bamaze kubikura byose ku isoko ryo mu gihugu. Mugenzi wacu Asumita Kaboya yaraduhe ibindi bisobanuro.
Itegeko ribuza ikorwa n'icuruzwa rya plastiki ikoreshwa rimwe igahita ijugunywa ryasohotse mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Minisitiri ushinzwe ibidukikije mu Rwanda Dr. Vincent Biruta yagaragaje bimwe mu bikoresho bivugwa muri iri tegeko bikwiye guhagarikwa.
Ibikoresho bya plastiki tuvuga ahangaha bikoreshwa rimwe bikajugunywa ni bya bikoresho dushobora kureka gukoresha n'ibyo bitwara. Urugero dukunda gutanga ni nk'iyo mihaya ya plastiki umuntu awushyira mu icupa ry'amazi mu gihe ashobora gukoresha icupa n'ibyo bitwara. Ibindi ni ibikoresho dushobora kubona ibibisimbura cyangwa se byari bisanzwe hari ibikoresho bindi bikoreshwa mu buryo bwa buri munsi. Ibyo tuvuga ahangaha ni nk'amasahani, biriya bikombe, biriya by'amakanya n'ibiyiko n'ibindi. N'ubundi hamwe bikoreshwa ari plastiki ariko aho batakoresha plastiki tubibona henshi no mu bukwe, mu mahoteli n'ahandi, hari amasahani yayandi akoreshwa n'ibiyiko n'amakanya y'ibyuma kandi bigakoreshwa inshuro nyinshi.
Minisitiri Biruta avuga ko Leta y'u Rwanda yagennye igihe ntarengwa ibi bikoresho bikwiye kuba bitakibarizwa ku isoko ryo mu Rwanda.
Ikindi kirimo ni uko ibikoresho byari byaraguzwe bicuruzwa mu maduka hirya no hino uyu munsi twabihaye amezi 3. Ntabwo tuvuga ngo wari ufite uyu munsi ahita abyikuraho, turabiha amezi 3 kugira ngo abafite isoko bacuruze birangire cyo kuri gikomeye cy'amezi atatu nuko uyu munsi nta wasaba gushyira bwo gutumiza ibintu mu mahanga ubutumwa kuko igihe cyo kugira ngo bihagere bicuruzwe amezi atatu yaba yararangiye tukaba twibwiye ko muri amezi atatu byari bisanzwe bibitswe mu maduka n'ahandi byazaba byarakoreshejwe byararangiye ku birebana n'inganda zakoraga bene biriya bikoresho bo twabahaye imyaka ibiri kugira ngo turebe uburyo ibyo bakoraga bishobora gusimburwa n'ibindi byemewe n'amategeko cyangwa se niba bidashobotse tujye n'inama turebe ukuntu bakwitegura guhindura badahombye.
Itegeko ryo guca ibikoresho bikorwa muri plastike ryakunze kuvugwamo inenge zitari nke na mbere y'uko ritorwa. Abafite inganda bo bavugaga ko iri tegeko rije kugabanya ishoramari mu Rwanda.
Itegeko turabona ririmo imbogamizi nini, biragaragara ko inganda zose zahita zifunga, noneho ugasanga ni ibintu biri kwafekta sosiyete yose.
Tukwiye gutekereza neza, nitwihute ngo kuko tuvuze ngo turashaka guca plastike, uyu munsi umukozi icyari muri ofisi yaje asohora itegeko ryo guca plastike.
Icyemezo kandi gihangayikishije n'abandi bantu basanzwe bifashisha plastike mu mirimo yabo ya buri munsi kugeza ubu batarabona ubundi buryo bwazazisimbura. Bwana Kamili Dushimimana w'amwishyirahamwe rikora imigati arasobanura ko inzego zibishinzwe nizitaborohereza ngo babone ukundi bapfunyika imigati yabo ubucuruzi bwabo buzaba burangiye.
Nibyo bigano turimo n'inzego bireba kuko umugati ni ikiribwa kandi icyo kiribwa nawe ushyire mu nyirabwenge. Iyo ufashe irindazi watetse mu mavuta ukarishyira mu gipapuro gicika utari wanagipakira mu modoka, ubwo rero ibyo byose ni ingorane duhura nazo. Iyo mu gihe cyo gutanga ibicuruzwa ku isoko dushobora guhura n'ikibazo cy'uko imvura iraguye, amazi ajojoba igitonya nka kimwe kijojoba mbere yo kugisubiza ibintu mu modoka, igitonya nka kijojobiye ku bicuruzwa byawe ndetse biba byamaze kwangirika. Hari ibibazo twe tubagaragariza nk'ibibazo dufite twebwe nk'abacuruzi b'imigati, mbasabime twemereye nyine nawe urabyumva bose bavaye ikindi kindi warenzaho business irapfa nyine.
Nubwo Leta ishyize imbaraga mu guca ibikoresho bya plastike byifashishwa inshuro imwe bigahita bijugunywa, benshi baracyafata ibi bikoresho nk'iby'ingenzi cyane cyane ba rubanda rugufi.
Gusanya ndumva hari aho bigiye kuzagora abantu twari dusanzwe tubikoresha. Icya mbere ni ibikoresho bidahenze ku muzika abantu tutagira ubushobozi bumwe. Byari ibikoresho bihendutse, ni ibikoresho bitwara aho ugiye hose, aho uri hose bikakorohera. Ubwo rero sinzi ibindi bikoresho bavuga twakoresha bitari plastike biri ku rwo rwego, ndumva ari ibintu bigiye kuzagorana.
Plastike abamo amazi n'imitobe y'imbuto biri mu bya mbere byagombaga gucika, ndetse za minisiteri zimwe na zimwe zari zahize ko abakozi bazajya banywa amazi bifashishije ibirahuri, ariko bikomeza kugaragara ko bitakorohera abantu kuko bagaragazaga ko umuntu atabasha kujya mu rugendo afite ikirahuri cy'amazi. Abandi bakavuga ko mu Rwanda hari hamaze kugera inganda nyinshi zikora ibikoresho bya plastike, bityo guhita uzifunga byasubiza inyuma ishoramari mu bikoresho bivugwa mu itegeko ko bigomba kuvaho amacupa ya plastike ntarimo. Ahubwo ba nyirizo nganda basabwe ko mu gihe yamaze gukoreshwa yajya agarurwa mu ruganda kongera agakorwamo ibindi bintu aho kujugunywa hirya no hino. Abashinzwe ibidukikije bavuga ko plastike yangiza ibidukikije cyane. Iri tegeko rimaze ukwezi kumwe risohotse, risaba bo bireba ko uzanyuranya naryo Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, asumutani udupfundikiye aya makuru tubashimiye cyane ko mwayakurikiye. Mbibutse gusa yuko impunzi z'Abarundi zigenda zigabanuka nk'uko HCR ibivuga, ariko rero ikaba yiteguye ko hari n'abandi bashobora guhunga kubera ibihe by'amatora byimirije mu Burundi. Muzi ko amatora azaba mu kwezi kwa gatanu gutaha. Tanzania rero ikaba aricyo gihugu kigifite impunzi nyinshi z'Abarundi barenga 160,000, nyamara kandi Burundi ikavuga yuko bataho ku bushake bwabo. Hanyuma igihugu gikurikiraho gifite impunzi nyinshi ni u Rwanda, ariko kandi HCR ikavuga yuko ifite n'ibibazo byo gukomeza ibyo z'Abarundi mu biribwa, mu miturire, mu myambarire, mu mashuri no mu by'ubuzima. Maze rero ndabashimiye cyane, mukomeze mugire umunsi mwiza kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
J'avais mis ma confiance en toi.
tu sasa te